Dabaramutse abariko bumviriza radio isanganiro numwanya wawo kumviriza makuru mu Kirundi twateguriye duhera ku ingo nkuru nkuru ziyagize gushikisa icenda z'umuhinga mukuru wa kane impunzi z'abakongomani ziringi 17 niwe bari bamaze guhungira ku magara ni muri komine Muhuta intara ya Bujumbura. Intambara zibandanya zivugwa mu buseruko bwa Kongo inyuma yaho abakuru b'ibihugu bya Kongo n'u Rwanda batereye ibikumu ku masezerano yo guhagarika intambara i Washington ngo birababaje. Bivugwa na Feroze Zakaria niyongera umuhinga mu bya politike aba mu gihugu cya Canada. Nyuma y'imyaka 70 nibwo habaye amasezerano mpuzamakungu hagati y'akazi na muntu ngo guhiga igihugu yigengujejwe hagati y'akazi na muntu CNDH ubona ko amasezerano atubahirijwe mu karere k'ibiyaga binini kubera intambara. Byashikijwe n'uburongoye umugwi w'igihugu yigengujejwe hagati y'akazi na muntu Musenyeri Martin Blaise Nyaboho. Ngizo ingingo nkuru nkuru zigiza no makuru mugiye gushikizwa na Jean Marie Mayonga Albert Ndwaye muhinga bw'ivyuma kazi.
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Abakongomani barenga 17,000 nibo bari bamaze guhungira ku magara muri komine Muhuta intara ya Bujumbura gushikisa icenda z'umuhinga mukuru wa kane bava mu bice vyo mu bumanuko bwa Uvira mu nyuma yo kumva kwico gisagara cafashwe n'abagwanyi ba M23 bakabona ko abasoda ba FRDC nabo bafashanya bita abazarendo bahunga basaba ubufasha bwihuta bahereye ku bifungurwa naho bakika umusaya. Jean-Pierre Misago.
Mumiji ya Makobola, Swima, Mboko irimu umanuko bw'igisagara cha Uvira muri Kivu y'umanuko mu buseruko bwa Kongo iharanira intwaro rusangi aharabana na magara yo muri komine Muhuta intara ya Bujumbura niho abakongomani batanguye guhunga kuva mu gicugu cyo kuwa gatatu buca ari kuwa kane. Abagize ico bashikiriza bavuga ko batekeye ibikoresho vyo mu nzu bishoboka ibitungwa bishoboka nk'impene inkoko imbata mbere n'ingurube bafata ubwato bahungira ku magara mu Burundi. Bavuga ko ari mu nyuma yo kumva ku igisagara cha Uvira cyafashwe n'abagwanyi ba M23 kandi ko batera berekeza mu manuko bwacu kandi ngo hari bihuha ko aho bo bagwanyi bashitse abahaba bagirirwa nabi byongeye ngo bagize ubwoba babonye ingabo za leta FRDC n'abafasha bazo ba wazarendo bariko barahunga ntibibuza ariko ko bumva mu ijoro amasasa avuga hamwe n'ibiturika nk'amabombe. Igihe cy'isaha 9 z'umuhinga mu kuri wa kane aho bari bashikiye kumwe ha uburovyi wa magara kuva isaha 12 z'igitondo cy'u wa kane ntibari bwemeregwe kuhava abadafize igitungwa bahunganye bo babarihereza nabo ngo bashobore kuja gusuma bashima ko bakiriwe mu Burundi basaba ubuserukizi bwabo mu Burundi kuvugana n'inzego zibijejwe kugira ngo baronke ubufasha bwihuta. Gushikisa ha 9 z'umuhingamo wo kuri uyu wa kane abahungira ku magara mu Burundi bavuye mu gihugu kibanyi cya Kongo barenga 175,000 harimwo abarundi 48 bakaba bahunze mu bwato bwunguruza abantu n'ibintu 10 uburoba 15 n'ubundi buto buto baso oza burenga 10 bahunze abagwanyi ba M23 bamwe bavuga ko bari bamaze kwinjira muri Makobola. Amakuru ava mu gipolisi mu Rumonge avuga ko hari n'izindi mpunzi z'abakongomani zariko zishika ku kivuko cy'ubudandaje cha Rumonge. Jean Pierre Misago kumwe ha uburovyi wa magara radio isanganiro.
Zimwe mu mpunzi ziva mu gihugu cya Republika ya Intwaro Rusangi ya Kongo zicumbitse mu gatumba zivuga ko ubuzima zibayemwo atari bwiza ngo ko harimwo abatagiraho bakika umusaya n'ico bafungura bagasaba gufashwa. Ni mu gihe ibiro bijejwe gukingira impunzi n'abadafise ubwenegihugu ONAPRA bivuga ko amaze kwandikwa abarenga 20,000 kuva ku munsi wa gatandatu. Richard Uwimana umuhuza bikorwa muri ONAPRA yibaza ariko ko ico gitigiri coba kirenga. Ornella Mucho.
Ushitse muri kimwe mu kibanza kiriko cakirwamwo impunzi zivuye mu gihugu kibanye ca Kongo mu kambi y'igipolisi mu Gatumba muri komine Ntahangwa no ku birometero 5 byo ku mupaka w'u Burundi na Kongo bona bahungutse imigwi itandukanye ariko bagizwa hanini n'abakinyizi n'abana muri abo nyene harimo abakinyizi bibungenze kaninzo ya defise kwezi n'amezi abiri abo baje kuva ku munsi wa gatandatu ariko hari n'ababandanya bashika hari abo byakunze ko bashobora gutekera bike nk'ibyambagwa ibyombo ariko hari n'abandi bavuga ko bajuko atacu batekeye muri ico kibanza hari amahema make ugereranije n'abari muri ico kibanza bigatuma hari abarara hanze cencana abagabo nkuko babyivugiye abo barangwa n'akababaro kenshi kubona bari muri ubwo buzima bwo guhunga igihugu cabo bagati byabo hari abavuga ko batari bibaza ko ingwana iri kibera muri ico gihugu izokomera gushikaho bahunga
abajuzi banapiga bombe mtoto wa kwanza anasikia bombe anakimbia
bakavuga ko nubwo bashoboye guhunga hari abandi bari kubaricwa muri abo hakaba harimo n'umuvyeyi n'amarira mu maso avuga ko hatazi aho abana bibo bashikindwe barengeye
mtoto wa kwanza anasikia bombe anakimbia natafuta batoto tena mimi nabakosa
nubwo biruko barashima ko bakiriwe mu Burundi ariko rero ngo barakeneye ubufasha
Umugabe ni wangoyo kubera je ntacho ndazanya abajirani nibo bariko barankikiza kikiza gusa nta n'imyenda ndabazaniye abana kandi cyo kwifuka ndabazaniye cyo ku Burundi bututabare byo tudya atutabare naho turara naho turuhukira kubera ni imvura gateye
Mhoza bikugwa mu biro bijerukingira impunzi n'abatagira ubwene gihugu on pra Charles Uwimana avuga ko kuva hasinywa amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo impunzi zaje ku bwinshi guhera ku gerekezo ya gatandatu kuno kwezi kwa 12 rwamaze kwandikwa barenga gato 200,000 ariko ngo ico gitigiri kirarenga c'abandi batarandikwa avuga ko ico Burundi bwihutira ari kubakira kurondera ibibanza bashikiramwo hamwe no gucungera umutekano mu bibanza izo mpunzi zishikiramwo nagasaba abasanzwe bakorera mu gisata cyo gufasha kuboterera mu gufasha izo mpunzi
gushika uyu munsi cyane cyane nk'ishyamwe impunzi z'amakungu rijwe igibiribwa pamu iyo rya risanzwe rifasha aba bantu bajejwe aba bantu b'impunzi ariko twabwe ko gushika nk'uyu munsi atabantu atabwo rirashika kujya ngo rishobore kubafasha ariko kandi turashima kuko twarabonye ko hari hayandi mashira hamwe ajejwe kuvura hamwe n'abandi bantu kugatwe kabo babonye ko batangiye kuzana ibiribwa bihiye cyane ibintu abana bashobora guca bafungura ngo nyene bagashaka gufungura ariko gituma rero twobona ko gutera kama umuntu wese afise umutima w'urukundo hamwe n'amashiramo yarasanzwe adufasha ko boweza kujya ngo turabe ko tworamira abo bantu
amasaha y'imbere y'umuhingamo yo kuri no wa kane bico kibanza nyene hakaba hari ko habaye kuko cyo kwimuririza impunzi mu makambi yifata kibanza byateguwe Hambavu yabo bakongomani bariko barahunguka harimo na barundi bari barahungiye mu cyo gihugu nabone bariko baraza abo baca basubizwa mu mihani wabo
Ornera mucho impunzi z'abakongomani zicumitse mu mihana mu masengero amwe nabegeranijwe mu nkambi mfata yibanza yo ku mutumba Kansega komine Bukinanya intara ya Bujumbura ngo zigiye kujanwa mu kibanza gishasha cibweru muri ruyigi mu ntumbero yo gucungera neza umutekano wazo Iyo bivugwa na Brigitte Mukanga eno aserukirishiramwe mpuzamakungu gitaho impunzi haseri mu Burundi mu gihe izo mpunzi zidoga ko zitorohewe muri ivyo bibanza zishikiyemwo zisaba leta na asere kuzigarukirako Brigitte Mukanga eno asubirwamwo mu Kirundi na Irakoze Bruna Liliane
Nuko mubibona harimo abana benshi abageze mu zabukuru abagwaye hamwe n'abakomeretse biturutse ku ntambara yo muri Kongo nico gituma ishyirahamwe impuzamakungu HCR hamwe n'ibihugu bihurikiye mu ishami ry'amashyirahamwe impuzamakungu turiko turaraba ingene hobaho ubufasha bw'ibanze kuko hamaze gushika igitigiri kinini mu misi mike turashimira u Burundi ko bwatanze ubuhungiro bugatanga n'ikibanza bashikiyemo kubera ko batari kure y'umupaka wa Kongo n'u Burundi bateguye ko bose ari kubajana mu kibanza gisha cy'ibweru mu Ruyigi mu ntumbero yo gucungera neza umutekano wabo. Turiho turakorana n'ikigo cy'igihugu kijejwe impunzi n'abateshejwe izabo Onapra hamwe n'abandi nk'ubuyobozi bukuru bujejwe abahungutse, kuko no mu bitigiri by'abinjira harimo Abarundi batari bake bahunga iyo ntambara.
Pour le moment, il y a pas des ressources évidemment parce que ça fait déjà on est à la fin de l'année.
Muri iki gihe nta buryo buhari kuko turi mu mpera z'umwaka, mugabo turagerageza guca mu bigo bigize ishyirahamwe mpuzamakungu kugira bifashe nk'ikigo cy'ubumwe bwa Buraya cyamaze gufasha mu gutanga amazi n'ubuvuzi binjirira ahantu habiri sange ariho dufise undava abagera ku 30,000 nayo mu cishemere hasanzweyo 400,000 hamwe no mu Gatumba hakaba hari abari hagati 10,000 to 15,000 binjiye hirya y'ejo hahise.
Il y a presque 10 à 15,000 personnes qui sont arrivées du côté de Gatumba.
Birababaje kubona intambara zibandanya mu buseruko bwa Kongo inyuma yaho abakuru b'ibihugu bya Kongo Rwanda batereye bikumu ku masezerano yo guhagarika intambara ya Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagarikiwe n'umukuru w'ico gihugu. Bivugwa na Feroze Zakaria Niyongere umuhinga mu vya politika wa mu gihugu ca Canada. Mu mwihwezo uyo muhinga mujanye n'imigenderanire agasaba Leta y'u Burundi kumenya ingene yifata kujanye n'ibibera mu buseruko bwa Kongo kugira ntiyabagahombo ku gihugu na cyane mu gisata cy'ubudandaji. Ni mu gihe bya bibiri bya bitatu by'ibidandazwa u Burundi bushora mu makugu byoshorwa ku butaka bwa Kongo. Feruzi Zakaria Niyongere umuhinga mu vya politiki.
Namasezerano Leta ya Kongo isabwa kwirukana umuhari ugwanya Uganda, hanyuma Uganda nabwo rugasabwa gukuraho ibyo bo bita ingamba z'ubwirinzi. Ni ukuvuga yaba ayo masezerano yari ayo guhagarika intambara hagati ya Leta na M23 yari kubirimo. Amasezerano araba M23 na Leta ya Kongo na yabera i Doha muri Qatar. Aho niho baganira ibijyanye no guhagarika intambara. Mugabo rero kuba ibi bihugu byose bibiri byaragigiraniye amasezerano birafite icyo bikora cyangwa icyo bifasha muri izi ntambara hagati ya M23 na Leta ya Kongo. Muri icyo gihe nimba FRDC hari ibyo bavuganye n'u Rwanda byakagombye kugira ingaruka ku bijyanye n'intambara yo muri Kongo, ariko uri kuraraba bene kuyasinya bose babiri umukuru w'igihugu Rwanda n'umukuru w'igihugu cya Kongo bo ubwabo biragaragara yuko batayizeye cyane nka yagiye guhagarika intambara, kuko sinzi ko baba babikora babizi. Mugabo nibaza ko bagombye kunezereza umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko ari we ashaka amasezerano kugira nawe abikoreshe mu mbozi yiwe ku muri za politike n'ibindi. Igihugu cy'u Burundi kuraba mu bijyanye na diplomasi uko bashobora kwitunganya ko bashobora kwipozisiona, kubera ko mu misi yose ibintu by'imigenderanire y'ibihugu ifatiye ku nyungu. U Burundi burafise inyungu no gukorana imigenderanire n'intwaro nshasha iri muri Kongo. Nimba u Burundi bufisemo inyungu kubera icyo batobikora, mbeho ho M23 itembagaje Leta ya Kongo, Burundi bwaje bwimuka tukobana yadukorana na Leta ya Kongo nkuko bisanzwe. Inyungu yo tuvuze inyungu ntitukwiye guhagararira ku nyungu z'umutekano gusa, inyungu ni nyinshi. Hari inyungu za ekonomi, hari inyungu z'ikibano, hari inyungu z'ubwoko bwinshi. Kugiranira imigenderanire ibiganiro na M23 ntabwo ari ibintu biteye isoni muri diplomasi, uwo byoterese n'ubutabizi niko bikogwa. Notanga karorero muri Siria ubutegetsi bwaratembagaje uwatwara igihugu yitwa Bashar al-Assad, ubu gitwara ni umuperezida mushasha yavuye mu Barobeli. Kandi birenze ngaho yavuye mu Barobeli yahora yitwa ko ari mu bantu biterabwoba. Mugani cyabujije ko Amerika imwemera kugira bakorane, ubu barakorana. Rero no kuvuga u Burundi gukorana na M23 nta cyaha kirimo. Igikuru u Burundi ukwiye kuraba muri diplomasi ni inyungu.
Uyo rero akaba ari Zakaria Niyongere muhinga mu vya politiki.
Isanganiro inami sumbingimba
Radio Isanganiro amakuru muri migo kirundi arabandanye mujanye na gateka kazi na muntu mu guyu gihugu wigengushejwe hata ya kazi na muntu CNDH. Ubona ko nyuma y'imyaka 77 habayeho amasezerano mpuza makungu ya gateka kazi na muntu atubarijwe mu karere k'ibiyaga binini kubera intambara. Mu itangazo ryo kuri uyu wa kane rijanye n'amasezerano yo kuwa 10/10 na kwezi kwa Kigarama umwaka 1998 no kurangiza iminsi 16 yahariwe kugwanya amabakoregwa abakenyezi n'abigeme, urongoye uwo mugwi arasaba umukuru w'igihugu kubandanya igikorwa yatanguye cyo kurekura abanyururu mu mpera z'umwaka. Musenyeri Martin Blaise Nyabohho agahamagarira abakora mu gisata cy'ubutungane kunyarutsa amadosiye y'abafungwa. Tumukurikire.
Sende hashi urwego rw'igihugu rwigenga rujejwe agateka kazina muntu ruratanguye kubona yuko muri aka karere kacu aya masezerano atubahirijwe uko vyategerezwa kuba cyo gituma hijya no hino twumva intambara twumva imigwi irikiragwana twumva hijya no hino tubona ko intwaro za demokarasi zari kugezegenda neza icyo gituma tubona abantu benshi ubu bariko barahunga bateshwa izabo n'intambara ziriko zira muri aka karere kacu naho aka karere kazi kwayo masezerano yasinywe haize imyaka 77 yamara rero tunanezerwa iyo tuyibutse yuko leta y'u Burundi yasinye aya masezerano kandi yubahiriza aya masezerano mpuzamakungu kuvyerekeye ibyo gukingira agateka kazina muntu nkuko yabishize mu itegeko tingiro la constitution cyane cyane kuri ngingo yayo ya 19 mu masezerano mpuzamakungu 9 u Burundi buramaze gusinya indwi muri ayo 9 hasigaye abiri gusa nayo nyene turiko turagerageza kumvikana na leta kugira ngo turabe yuko mu minsi z'abazoyiga ko hanyuma bakayasinya uyu mugi wacu CNDH rero urabona yuko mu Burundi bamaze kugira intambwe iboneka mu gushira mu ngiro ibyayo masezerano mpuzamakungu mu gukingira no mu gushira imbere y'agateka kazina muntu hariho bitari bikiya bimaze gukogwa uyu mugi wacu rero CNDH urakengukira cyane nyene icubahiro umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye yuko ku mpera z'umwaka yamavyura umutima w'ikigongwe n'imbabazi maze akagirira ikigongwe abanyororo bamaze gukwiza bisagwa n'amategeko haraba bamaze guheza umunyororo wabo abandi haraba bamaze usanga rutwaha duto duto izo rero turamuteye akamo ngo abibandanye kugira ngo tubone yuko muri aya mazu abantu babohegwamo abantu bobandanya gusohoka bakaba bake kuko iyo turavye ubu ibitigira iby'abariyo birarengeye ubushobozi bw'ayo mazu abakira
uyo arongoye CNDH asaba begwa n'amatora yimirije kuyategura batekanye leta no yibandanye gukorana neza n'abarongoye imigambwe abo nabo bakerekanye ifoto ibereye n'ubu nyene tumukurikire
nukubahiriza navuga nti l'espace démocratique turuko
mudutunge kuri iryo jwi ridatosoye turaja kuri kosora abateshejwe izabo bo muri site ya Bugendana mu ntara ya Gitega basaba ko imbere yuko ibikorwa byo kubaka ikibuga c'indege mpuza makungu cyaho Bugendana hobanza kuba ibiganiro hagati yabo na leta kubijanye n'itongo ry'abapfuye riri muri iyo site rishingwemo abantu barenga 600 bahiciwe ikivunga mu mwaka w'igihumbi 1996 umuyobozi mukuru w'ikibuga c'indege mpuzamakungu Mercure Ndadaye akavuga ko adashoboye gutanga inyishu ariko kw'ico ico gisabo azogishikiriza abamukurira hari kuyu wa gatatu ari kumwe n'abantu zibabura matari wa Gitega asigurira abanyabugendana ibijanye n'umugambi wo kubaka ico kibuga c'indege ca Bugendana Gerard Nibigira
umwe mbo muri site yabateshejwe izabo ya Bugendana asaba ko hobanza kuba ibiganiro hagati yabona leta bijanye n'ingene itongo ry'abapfuye iriri muri iyo site igimugwa imbere yuko ibikogwa byo kubaka ikibuga c'indenge mpuzamakungu ca Bugendana bitangura
turafise intatemwa twabana hafi yacu reka mbere iyo ntatemwa uko mwaka utashe twama dukuraniraho mu kwezi kwindwi kugira ngo turirire abacu twongere tubibuke turabatumye mwebwe murongoye ikibuga c'indege Mercure Ndadaye mudushikirire umushikiranganji mbere na leta reka mbere bishike no kuri nyakubahwa umukuru w'igihugu kugira ngo abo bantu bacu imbere yuko bimugwa habanze habi ibiganiro vyihariye n'abari muri iyo site kuko naho twababuze turacabakunda hafatwa ingingo yo kubimura tutazi ibigiye kuba kugira ngo nidusubire kubabana mu nkovu zacu dusanzwe dufise na nyabujya haciye imyaka yose tutararonka ubutungane ku bantu bacu twabutse.
Umuyobozi mukuru w'ikibuga cy'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye kiri Bujumbura Lieutenant Colonel Gervais Harerimana akavuga ko icyo kibazo badashoboye kucishura ari nacyo gituma azogishikiriza abamukurira.
Cewe sinda kwishura guko cewe ndumuhinga iyo nayo ni inyishu yo kwishurwa n'abajejwe intwaro abajejwe ubutungane abajejwe imitima kugira ngo ntihagire umutima akomeretsa nkuko wabivuze kuko hari intatemwa nyinshi ngaha mu gihugu mu byo nama ndiko ndumva bavuga bati ibyo bintu byose bizokwigirwa hamwe kugira barabukuntu babitunganya hari habi uyu mwaka hari uriya mwaka hari habi ibyo byose kugira babitunganye icyo nacyo tuzogishikiriza hanyuma abo babifitiye uburenganzira bazoheza batanga inyishu.
Uwo mutegetsi akaba yarishyuye n'ibindi bibazo by'abanyagihugu bijyanye n'umugambi w'ikibuga cy'indege cya Bugendana. Igitega Jean Ibigira ku bwa Radio Isanganiro.
Ubukene mu rwaruka rwo ku mugabane wa Afrika n'ubutunzi bw'ibihugu buguma buhungabana nibyo bituma urwaruka rwinshi ruhurumbira muri kino gihe kuronderera mu bindi bihugu kugira abashobore kwibeshaho. Ni bishikirizwa n'umukuru w'igihugu kuri uyu wa kane yugurura ihuriro rigira kane ry'urwaruka rwo ku mugabane wa Afrika buserukira ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho iterambere PNUD mu Burundi yemeza ko iyo shirahamwe rigiye kugwanya ubukene mu rwaruka rwa Afrika. Jean Marie Vianney Ngendakumana.
Yugurura ikese gihuriro rigira kane ry'urwaruka rwo ku mugabane wa Afrika umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko urwaruka rwo muri Afrika ko ruhanzwe muri kino gihe n'ibibazo bitari bike na cyane cyane ibijyanye n'ubukene ari navyo bituma benshi baja kurondera ubuzi ku bwishi mu bihugu byo hanze.
Urwaruka rumwe rumwe rwo ku mugabane wa Afrika muri kino gihe rurahanzwe n'ibibazo byinshi na cyane cyane ibijyanye no kubura akazi. Ubutunzi bw'ibihugu byinshi bwa Afrika nta bushobozi bufise bwo gutanga ubuzi kugwaruka rutagira akazi. Ivyo bituma ugwaruka rutegwa n'ishavu ribatera kuja mu bikorwa byo guhungabanya amahoro n'umutekano mu kibano. Ivyo kandi biranatuma ugwaruka rwinshi rwo muri Afrika ruja kurondera ubuzi ku bwinshi mu bindi bihugu kugira rushobore kwibeshaho hamwe n'uko botunga imiryango yabo iba yasigaye mu bihugu byabo.
Mu ntumbero yo gutorera umuti ivyo bibazo bihanze urwaruka, Dr. Thierry Ingabire arongoye ihuriro ry'urwaruka mu Burundi asaba ko hoshyirwaho ikigega kijeje cyo gushigikira imigambi y'urwaruka kugira rushobore kwiteza imbere.
Nous formulons respectueusement
les Ibyo dusaba nk'ugwaruka nibi bikurikira. Icya mbere nuko hoshyirwaho ikigega cya Afrika cyoshigikira imigambi y'ugwaruka kugira bashobore kurangura imigambi y'iterambere. Ikindi ni ugukomeza imigambi yo guhanahana ibidandazwa muri Afrika no gushyira ugwaruka mu bikorwa byo gusuzuma imigambi yo gukurikirana iterambere, guteza imbere imigambi y'akarere ijanye n'uburimyi hamwe no gushigikira amahinguriro acukura ubutare. Gwaruka rwo mu Burundi no muri Afrika ntiduhanga amaso kahise, ahubwo duhagurukire rimwe mu kubaka Afrika nshasha.
Kuri ivyo Emanga Amu aserukira mu Burundi ishirahamwe mpuzamakungu rijeje iterambere PNUD amenyesha ko iryo shirahamwe ko rigiye gukora ibishoboka mu kugwanya ubukene mu gwaruka muri Afrika biciye mu kongereza buryo mu mashirahamwe yahurikiyemo ugwaruka.
Le PNUD continuera.
PNUD izobandanya ishigikira imigambi y'ugwaruka mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika mu ntumbero yo guteza imbere ukubaho neza kugwaruka biciye mu kugwiza utwigoro twotuma kubura ubuzi mu gwaruka rwinshi bigabanuka, hamwe no gushigikira ugwaruka mu kugwiza uburyo bwo gushyira mu ngiro imigambi yo kwiteza imbere. Ibyo kandi akaba ari byo bizoshyirwa imbere gusumba ibindi.
Et ceci restera une priorité.
Uwaserukira PNUD mu Burundi avuga ko ibiharuro ngereranyo ishyirahamwe mpuzamakungu ONI bivuga ko ibice 70% by'abantu baba muri Afrika rugwaruka, muri bo imiliyoni amajana ane bakaba bafise imyaka iri hagati ya 15 na 35.
Jean Marie Vianney Ngendakumana. Abadukurikiye mwese aniho turangirije amakuru tubateguriye, tubashimire ko mwayumvirije mu bandanye muteramana na Radio Isanganiro.